murumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika vugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabaramukije mwese kandi mpaye ikaze kuri radio yanyu. Mudukurikira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Turi ku mirongo migufi short waves mu Burundi kuri metero 19 na metero 22 no kugeza mu kanya isambiri. Mwadusanga kandi no ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com. Facebook yacu ni VOA Radio yacu. Ikaze mwese kuri radio yanyu.
Nayakiriye neza, nabonye abantu bashi babinezererewe. Aba restongiye ku representa bose barabinezererewe. Imigambi nari mfite ari imigambi gufasha komunite yacu, gufasha kugabanya abantu bamwe barabara, gufasha kubaka amabarabara neza, guteza imbere igihugu.
Uwo ni Ariyeli Kayabaga, ni umurundikazi w'imyaka 27 y'amavuko, umwirabura wa mbere watsindiye kujya mu nama njyanama y'umujyi wa London mu ntara ya Ontario mu gihugu cya Canada. Avuga uko yakiriye iyo ntsinzi n'ibyo yiteguye gukorera igihugu n'abamutoye. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye harimo iyerekeye ibiganiro bihuza Abarundi yarusha mu gihugu cya Tanzania, niyerekeye abakozi bato bato bumba amatafari n'abacukura umusenyi mu Burundi bataka inzara. Turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya. Mugume hafi ya radio yanyu, turabararitse. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Kuri uyu wa gatatu nyuma ya saa sita nibwo hatangiye ibiganiro bihuza Abarundi yarusha muri Tanzania. Umuhuza yabwiye Ijwi rya Amerika ko nta gisubizo yari yabona kivuye mu Burundi kimubwira ko leta yiteguye ibiganiro cyangwa se itazabyitaba. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru urarusha, adufitiye inkuru irambuye.
Igihe cy'isaha 10:30 amasaha yo muri Tanzania, niho abanyapolitike b'Abarundi binjira mu cumba cy'inama bahamagawe n'umuhuza Benjamin Mkapa. Imbere y'umutaga umuhuza yari kubonana n'umugwi mutoya w'abantu 10 ubwizwe n'abahoze batwara Uburundi, Domitiano Ndayizeye na Ntibantunganya Sylvestre Gervais Rusekiri yahoze ari cegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu Charles Nditije wo mu Runani Sanared n'abandi. Yabonanye kandi n'abaserukira ubumwe bwa Buraya, ishami mpuzamakungu ONI, ubumwe bwa Afrika n'akareka ibiyaga binini. Ambassador David Kapya, umuhanuzi mukuru wa Mkapa, yaciye abwira Ijwi ry'Amerika ko gushika ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu leta y'u Burundi itari bwavuge ku mugaragaro ayihagaze kuri ibi biganiro.
I can tell you that up to now there's no formal response from the government.
Nagenda babwire ko gushika ubu atanyishu n'imwe turaronka ivuye mu Burundi ko bitaba canke batazo kwitaba, kuko twari twabasabye ko bogerageza bakaza. Ubico muhuza ariko arakora no guhuza abitavye uko bari kose. Intumbero nuko bashira hamwe ivyumviro vyabo ku matata ari mu Burundi bakavyandika hanyuma bakabishikiriza umuhuza. Umuhuza yatanguye imibonano mu gatondo, yabonanye n'abaserukira abandi muri abo banyepolitike bitavye, yabonanye kandi n'abaserukira amakungu bari ngaha. Aho umuhuza yabonana n'abaserukira amakungu yabasabye ko nabo bogira ico bakoze kugira ngo abataritaba bitabe maze ibikorwa bitere imbere.
And sought their help to the process.
Icyo bikoze umuvugizi wa leta y'u Burundi Prosper Ntagwamiye ejo yemereye Ijwi ry'Amerika ko atantu umwe n'imwe barungitse muri ibyo biganiro. Ntagwamiye yagize ati twarandikiye umuhuza tumusaba ko ibiganiro byo kwigizwa inyuma bigatunganywa inyuma y'ukwezi kw'icumi, kuko Burundi bugandariye gwa gasore na ndadage. Nta nyinshi umuhuza araturungikira uretse leta n'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD ntiwitavye co kime n'indi migambwe bicuditse. Bateguye ko badashobora kwitaba kandi leta itaje. Gushika ubu abitavye ibiganiro bose n'abatavuga rumwe na leta, igice kinini cabo n'abahunze igihugu bari mu bihugu bitandukanye vya Buraya hamwe n'abavuye mu Burundi barenga 10. Kuri abo hiyongera ko rero abahoze batwara Burundi Sylvestre Ntibantunganya na Domitiano Ndayizeye. Shade Nditije ari mu mugwi mutoya userukira abandi wabonanye n'umuhuza, avuga ko bameneye inda ku rukumu mu kubwira umuhuza ko bisa n'ivyamunaniye guhuza Abarundi.
Twabwiye tuti mbega mwuvuga gute yuko ari ibiganiro vya nyuma? Ubwa mbere bavuga ko inshuro igira gatanu, nta nshuro kubwaciraba kuko nta na rimwe hari igerageza impande zibiri zihura ngo ziganire zivugane bitiye turabyumvikana bindi tuvyumvikana kugira abahuza baje hagati bagira ati mutumvikana ko muwe sinahe biki wundahe biki twabye tukire nimba mwibaza yuko ari ibigano vya nyuma bamwebwe byabananiye tanga imihoho hanyuma turabe abandi bakorera mu ngata
abandi nabo nkanise niyo nkuru umunyamabanga nshingwa bikogwa urunani rwa Senared basabira ibihano leta y'u Burundi kubera iyo nyifato yo gusiba
ahubwo makungu ya Latvia k'ibihugu biri muri aka karere kandi barabiteje isoni ibiganiro bitegurwa kandi bifashwe mu mugongo n'ibihugu byo muri aka karere bihurike muri yase ibyo bihugu byose rero biriko biragira inguvu zuko mu Burundi bwo kwa mahoro leta y'ubundi kabari yivyanga nivyo vyari bikwiye guhaguruka bwa mbere bihagurukire iyi leta Tanzania yonyene nk'ubu yovuga iti twebwe twarabahaye yaho mukorera turabaha wahoze ari umukuru wa Tanzania kugira ngo abafashe gukana mahoro iwanyu mwamusuzuguye turafata ingingo bakagira kujya kwa nyiri ba yambarugo bakagira kujya kwa nyirire bati nta kintu gizosura kwinjye Burundi kivuye kuri Poli Tanzania y'i Dar es Salaam aba bantu batwari Burundi bogondozwa Nations Unies amahera mesha ava muri Nations Unies Union Européenne naho bagumo bayituka batanga amahera ya amisome y'abasoda bari hanze nibo bayatanga naho babandanye babatuka
bitekanjwe ko kugurura icese ibyo biganiro bizobejo kuwa kane ni biganiro bizomara iminsi itandatu byitabwira n'abatavuga rumwe na leta gusa barenga 50 bye clave niyo nkuru yarusha ku bijwi rya Amerika
Karavera urakoze kuri iyi nkuru tuve Arusha tujye mu Burundi mu ntara ya Makamba abakozi bato bato babumba amatafari n'abacukura umusenyi barataka inzara Baratakamba mu gihe inama nkuru y'igihugu y'umutekano yategetse ko ibikorwa byo gucukura ubutare n'agataka bihagaritswe muri uku kwezi kwa cumi. Imakamba mugenzi wacu Christine Munezero adufitiye inkuru.
Abo bakozi bato bato bakorera mu gisata c'agataka mu mwonga wa Nyankoni bagizwe hanini n'abayora umusenyi mu nzuzi ababumba amatafari hamwe n'abunguruza uyo musenyi canke amatafari abakozi bato bato bakorera muri ico gisata bavuga yuko inyuma y'indwi zitatu ziheze inama y'igihugu nkuru y'umutekano ifashe ingingo yo guhagarika ibikorwa byo gucukura ubutare n'agataka inzara itanguye kubagaza
tudakoze ibyo nta kintu twoje aho umuntu atavise ni harima ajejwe kuronkira afi aruka atuye umusenyi canke amatafari
none ko wicaye ahantu kandi kazi none ushoboye
ha kandi umuntu yoshobora gukora nk'iyi mitaka ingororo tayifise ndase nk'irake nka zitatumba none urabona hagaze twebwe abafundi babahagaze abubaka babahagaze numva bikora ku bantu benshi udandaje simu udandaje imisumari udandaje ibiti cyishe abantu benshi bitera inzara abantu benshi cyane
bamwe na cyane cyane abakiri bato bahitamo gukina ayakayabu n'imbeba n'abajeje umutekano baba bari ko barabuza ibikorwa byo kwimba umusenyi kubandanye
none abandi baye bacari abahungu abandi baye bahungi barabara kubera bumvise ngo barahwemeye gutamagira bacari ya ku ruhande none nk'udusenyi nka turya ubutwaye ushiriye umuntu akeneye nk'agakunguruka mu cyari tubi ibiro nk'icyane
iyo twadvanje dushobora ngo twari twamaze gushyatura ntiya twagwe ni imvura
none nk'ubu bajejwe intwaro cyangwa umutekano bushika muca mu bigenza gute
bavye turiruka tugira gute turanyaga tukiruka kuko badufashe baduciye nk'amande nshobora kuyariha kandi ubona ko ataho tuyakura
uyu we ntiyerewe yagize aracyaseruka atubirana n'ubujeje umutekano amutwaye ikinga yari karakoresha akazorisubizwa ari shamande
ehe nari ndogari amatafari nciye hariya nari ngiye urumva cyane bafata mu gace sinari nzi ko babihagaritse ikinga bayifashe
umushikira nganji ajejwe amazi ubutare n'amasoko ntanga nguvu igihe aherutse kugendera intara ya Makamba yaragirije abo bimba ko badaheza ngo bubahirize ibidukikije mu gufurira ibinogo umushikira nganji ko Imana irakiza akabashikiriza ko harabajeje intwaro n'abajeje umutekano badaheza ngo bagire icyo bakoze kandi aricyo bajejwe mu gihe imvura yatashuye mu ntara ya Makamba abidoga ni kandi banyene gukota imyonga bo yuko bagiye guhomba kuko ingingo yo guhagarika imirimo yasohotse bamaze kubumbisha amatafari atari make
ubwa mbere bari baje batubwira ibyo tukwiye kwisunga twarabikoze impapuro turazirondera byose batubwira ko uko twoja mu ishyirahamwe ariko ubaje haza ingingo yuko itubuza kandi ibyo bari badusabye twabikoze nibareka yo twakoze tuyadandaze amahera yicaye ngaha yose dufate tuyagurishije arenga miliyoni 30 yoba atwawe n'imvura twebwe ubu dukoresha amahera twase mu mashyirahamwe na makedi mwisanze ububareba heba tukwa kinyungu kubiinu kichaye kumahera yichaye chwenga
abo bakosi myonga bemeze yuko bakorera mu mategeko kuko baba basavye urusha mu ntwaro bagatako bakanabiha n'amafaranga inyishu kuri abo bakozi bato bato bavuga yuko bifuza gusubira ku mirimo ubushikiranganje bw'amazi butari n'agataka ubona yuko amakoperative n'amashirahamwe yimba yosubira gukora ari uko akwije ibisabwa impusha zayo makoperative zoba zitarati gihe kuba bararishye amafaranga y'ikingo cha kabiri kubahiriza ibidukikije abo bimba barasabwa kandi kubahiriza uburinganire baba barahawe eka uruhushya rwo kwimba bategerezwa kurumenyesha kandi abajeje intwaro uhereye kuri buramatari bakanategekanya n'igitabo bandikamwo urugero umwimbu baronka ku munsi ku munsi imakamba Chrissy Munezero ijwi rya Amerika
Chrissy urakoze cyane kuri iyi nkuru tuve mu ntara makamba mu Burundi tujye mu ntara ya Ontario mu gihugu cya Canada Umurundikazi Ariere Kayabaga w'imyaka 27 y'amavuko yabaye umwirabura wa mbere watsinze amatora yo kujya mu nama njyanama y'umujyi wa London ni muri iyo ntara ya Ontario mu gihugu cya Canada Kayabaga yatsindiye uwo mwanya mu matora yabaye kuri uyu wa mbere w'iki cyumweru turimo niwe mupfasoni wenyine wari ku rutonde rw'abahatanira uwo mwanya muri karitsiye ya 13 mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Diane Nahazwe Ariere Kayabaga yatangiye amubwira ko yakiriye iyo nsinzi
nayakiriye neza nabonye abantu benshi babinezererewe abaresitongiye kurepresenta bose barabinezererewe ni insinzi kuri twese
uri umwirabure wa mbere ahiganiwe kandi agatsindira ico kibanza co kuja mu nama mpanuza jambo y'igisagara ca London aho muri Canada n'umugambi wiyumviriye kubera ikufatiye kukina cane cane muri ico gihugu akenshi usanga amabanga nkayo ari mu bazungu
umugore w'umwirabure wa mbere ko ariho umugabo w'umwirabure asanzwe ahari rewe nize politike ibintu nakundiye kugenderamwo mu mwaka uheze narashoboye gukorana abarisanzwe muri aya mabanga hama turakorana ndatsiga ngene babikora hama muri janvier niho nashoboye kwilansa kirashoboye nanje kwitoza turi mu bihugu by'abazungu nkuko mubizi ariko ibi ni bihugu twakuriyemo turi hamwe amataxe yacu ni bihugu tubanye n'abandi ariko atageze aho tubona amapolitika adiscrimine abantu donc ça m'a beaucoup poussé yukwereka yuko dushobora gutera imbere muri bino bihugu turiko turabamwo fasha guteza imbere bihugu byo ngaho turi aho tuva hose nizo byatumye bisunika kwiteza imbere nanjye
usivye ko harimwo ico curukoba hama ugacura n'umufasoni wa mbere ashatse kwitoreza muri ayo mabanga ni ibintu byakoroheye gushikako
ari byoroshe ariko narashoboye kuroka abantu benshi banshigikira muri komunite yanjye benshi baranshigikiye abarundi benshi ngaha muri komunite yanjye baranshigikiye byagenze neza cane ariko ntibyari byoroshe
aba bazungu bahubaye canke abandi bo mu bindi micungararo nk'iyugiye kubashikiriza imigambi yawe wabona bavyakira gute
badakeye neza cane kuko imigambi nari mfise ari imigambi gufasha komunite yacu gufasha kugabanya abantu bamwe barabara gufasha kubaka amabarabara meza guteza imbere igihugu naza kwicara ikintu umuntu umwe yogwanya aza kireza cyane
hanyuma wahiganywe n'abantu bangahe muri ico kibanza kugira urinde ushika ku mwanya wa nyuma
higanywe n'abagabo indwi hama umwe yaravuyemo arashigikira arasaba abantu bose bari kumutora kubontora nabandanye dusigara turi indwi donc nahiganywe n'abantu atandatu
ikigiye gukurikirwa n'icahe amabanga mujejesheje uno munsi mfasoni Ariel muzotangura kuyakora ryari
so kwinjira le 1er décembre bazotwakira hama tushobore gutangura akazi kacu
urashikira ico kibanza bari warahiganiwe igikiye gukurikira muri kazoza haba muri politiki ya Canada haba muri politiki ya Afrika haba muri politiki y'igihugu cy'u Burundi hari indoto yindi wumva nka Ariel ushaka kuzoshikako
cyo nifuza nuko twandanye dufashanye gutera imbere tugafasha ibihugu bindi na zimwe bikeneye gutera imbere tugakorana twese tukarondera amasolution afasha cyo bitana ze globalization gufasha gukora na twese hamwe
hariho nk'umuntu ashobora kwibaza ati umuntu ari mu nama mpanuza jambo y'igisagara cha London ngaho muri Canada ni nka bamwe tuzi mu Burundi baba bari mu nama mpanuza jambo y'amakomune canke y'iki ibikorwa nyamukuru abashinzwe ni nk'ivyaha
ngaho dushinzwe ama budget y'igisagara na budget y'amahera menshi cyane dushinzwe kuyagabura neza kuyashira mu maservisi abakenewe ama service yo gukora amabarabara ama service ya police ama service ya ambulance y'ubushora kufasha abantu iyo bagwaye ama service y'ubushora kufasha abantu bakeneye kuronka amazu kwakira abantu bashitsega mu gihugu ari bashasha urumva ko dushobora kufasha n'abarundi bazo bakita ari bashasha
Ariel tugukeze kuri iyo ntambwe ushitse ko ariko imbere ko tukureka hari nk'akajambo ufise ubwira baba abakiri bato baba bapfasoni bumva bashaka kuja muri izo politike mpuzamakungu canke mpuzamahanga ariko rimwe na rimwe bakumvumenga aho bari sivyoroshe bakumvumenga ntaco bibo bishika ko bwavuba na bwango
ico navuga nuko icambere no gutsinda ubwoba kandi kwemera yuko atakena kimwe umuntu adashoboye arashoboye kuronka president Obama naza ko atari ibintu byari bisanzwe naza ko atakina kimwe tudashobora gushikako iyo tubyifuje kandi ikindi ni ukwankuraje abantu ni gukorana gukonekta avec tout le monde kwemera kurongorwa n'abandi kubigira ko hama kabandanya wafa
uravuze ati Obama yarashoboye kuboneka Ariel urivuza nko kuzoba nka Obama aho muri Canada umwirabure kazi wa mbere aramukije igihugu ca Canada uwo murundi kazi kandi
ndahashika izo byemero sinabishika ko ariko nyatsaka aho ngeze ndashimye zimaze gushika
Ariel Kayabaga urakoze cyane gose kukanya uhayije rya Amerika
nange murakoze mugire umuntu
Diane nawe ngushimire kuri iki kiganiro ndadijwe rya Amerika Washington DC nkuko rero twagabwiye mu kanya harusha mu gihugu cya Tanzania hatangiye ibiganiro bihuza abanyepolitiki y'Abarundi cyakora leta y'u Burundi n'ishyaka riri ku butegetsi ntibitabiriye ibyo biganiro byabanjirijwe n'ibindi byari bigamije gukusanya ibitekerezo by'amashyirahamwe ahagarariye amadini urubyiruko abagore n'imiryango idaharanira inyungu za politiki bamwe mu bari bahagarariye amashyirahamwe baganiriye na mugenzi wacu Edi Rwema barimo bwana Gabriel Rufyiri uyobora ishyirahamwe Orcom rishinzwe kurwanya ruswa n'isesagura ry'umutungo wa leta na Faustin Ndikumana uyobora ishyirahamwe Parsem rihamagarira Abarundi guhindura ingendo Rufyiri aratangira tubwira iby'ingenzi byagezweho mu biganiro bagiranye n'umuhuza
ku ruhande rumwe byadushimishije kuko ubwa mbere urwandiko twarushitseko nibyo bitugoye mugabo abo twaruhaye bavuze yuko turi ico bise mu gifaransa imivwa alternative no kuvuga abantu bitwa ko nk'ibyo bashikirije bose bagomba kubifatirako ibyo rero byadushimishije cyane kandi bavuze ko ibizoshikwako byose ngaha Arusha tugomba kubibyabona ikigira kabiri kare tugomba kuba abazo bahagarariye ikurikizwa ryabyo murumva rero yuko igihagararo bahaye bitwa bashikirije gihambaye cyane ikitatunejereje nuko bavuze ko inama y'abakuru b'ibihugu yashinze ko ibiganiro bigira gatanu byoba iby'abanyepolitike gusa atamuntu ari mu mashyirahamwe yigenga abapfasoni ama dini ugwaruka n'abandi ngo bobizamwo Icyo ni cyadushimishije kuko bitwumva ingene twari dukumigwa hageze nyabona ko ahubwo duterera ibyumviro cyane.
Bwana Faustin Ndikumana Rufyiri avuze ko hari urwandiko mwashizeho umukono mwemeranyijweho uko mwese mwari muri ibyo biganiro n'umuhuza n'intumwaze nk'ingingo nkuru mwifuza ko abazitabira ibiganiro bazibandaho cyane mwebwe nk'amashyirahamwe izo ngingo nizihe?
Ahanini twabanje kwibukiriza igihugu aho kigeze no munsi mu miti itandukanye kibukiriza yuko igihugu cy'Uburundi gifite ingorane kabisa mu bice bitandukanye za politike iz'ubutunzi ingorane z'igihugu babayeho iz'umutekano kandi ubona yuko izigone za politike zirimo ziriko zirakiremera cyane kandi zanyu zikiremera kuva kera tukavuga tuti urumva rero baje ntiboza kwitoza utunyoni ingorane ziriho kandi uwoza avuga intangorane Burundi bufise iyo barika arabesa cyane iyo bari imwe bitarangaje politiki yo kuvuga ati mbe ndavuga ibi kuko nzi inyungu nshobora kubikuramwo mugabo icyo twagihagaze ko cyane kandi nabo nyine baravuga bati ego turatije kubona tugiye kubona nyene ibintu byifashe haba mu by'ubutunzi mu by'imibano umutekano politike urebye icyo turavuga ati turarara ibyo rero duhagarara ko cyane tuvuga tuti abanyepolitiki bazoza ngaha babwirizwa kuzumva neza ingene yuko amasezerano y'Arusha ari intango n'iherezo byo kugira Burundi bwamane amahoro n'umutekano arama nuko rero bufata yuko amasezerano twoyabungabunga hanyuma bakazabana abahugu nyine bazabana bimwe naza mu ngiro ahubwo nyimba hari ibintu bimwe niba byahiriza cyangwa amabwiriza asirirwa akagira byumvikane ko aho ko bizagiraganirwa ko kugira ejo hagira birahinduka ntusanye tuko turasira mu ngorane kuko uno munsi turasira kuvuga ati ndi ku butegetsi urakora ibintu ukuri kuri kurabyumva ku mbura ukagenda wenyine n'abandi basize inyuma hanyuma ejo byaza birahindagura ugasanga wundi nawe atazigira byahindukaga nayo tukwama mu nzira ni ugufata ibintu birama ko twamaze kuronka ayo masezerano rero atomora ibintu byose mu isenyose imwe n'abarundi babana basubiza hamwe mu ntwaro rusange mu by'ubutunzi dusangira ubutegetsi n'ubutunzi dufite ibyo rero turagihagarako cyane ko bubasaba bagasiza kwiyemeza yuko ayo masezerano adashobora gusubizwa inyuma hanyuma ikindi ni uko aba bahuza nyine bushyiramo inguvu na cyane cyane mu gushyiramo kotu igitutu kugira abashaka kugusa barasubira inyuma muri by'ibiganiro babashyire hamwe ku buryo atawushaka kubisubiza inyuma twavuga yuko iyi fasilitasiyo abahuza boronka inguvu zikwiye bagashyigikirwa n'abakuru b'ibihugu kuko igihugu cy'u Burundi kiri muri aka karere igihugu cy'u Burundi nicyo cyanyura mu by'ubutunzi muri aka karere usanga gifite amadolari ku munyagihugu ari munsi y'300,000 ubwo byose ibindi byose muri aka karere usanga 600,000 urumva rero kirafite ingorane kandi nicyo turiko turajyanayo impunzi gifite impunzi muri ibyo bihugu twumbure rero yitemo kabisa nabo badufate ku buryo natwe igihugu kigoroka kikaba cyo kimwe n'ibyo bindi kigasubira ku ntumbero y'iterambere ibi biriko biradusi
Bwana Rufyiri umuhuza mu butumire bwe yifuza ko ibi biganiro biba ibya nyuma hanyuma hakagira ikigerwaho kugira ngo ibizabivamo bishobore gushirwa mu bikorwa mukurikije iminsi mumaze n'intumwa z'umuhuza ndetse n'umuhuza ku giti cye hari ikizere mukura muri ibyo biganiro ko ibingibi ari byo biganiro bigiye kuba ibya nyuma hanyuma ibizabivamo bikaba byashyirwa mu bikorwa abahunze bagataha hanyuma mugatangira gutegura amatora y'umwaka w'2020
twebwe icyifuzo cyacu nk'amashyirahamwe yigenga ni uko ibiganiro byohera twebwe binashobotse ko bihera mu munsi umwe byo tunezera cyane nibyo twifuza kandi n'ibintu byoroshe rwose ni ukumenya bino biganiro icyabitumye bitangura ni ikintu kijyanye n'uko ibiri mu masezerano ya Arusha byari ko birarengwa ko nicyo kintu cyabitumye rero turamutse twumvikanye ko ibyo bintu biri mu masezerano ya Arusha biguma uko biri bigakingirwa hakumvikanwa ingene ingaruka mbi zatumwe n'ibyabaye zikugwaho n'ibintu byomara umwanya muto cyane kira noneho ibi biganiro turi muri byo kuva mu mwaka 2015 ibyo aribyo byose ari jewe ari Foste nibaza ko tutarabisibamwo twama turi muri byo turabibona kandi ndazi ko abantu tufoste tuhahuriza no mu munsi umwe babishatse byo arabiheze urambaye wose wageze mu Rwanda ko twarungitse hakenewe ishaka ry'impande zose leta abanyepolitiki bo muri opozisiyo n'ibiro by'umuhuza bifashwa na Union Africaine hamwe na Nations Unies umwe wese akoze icyo tuzaba gukora twe turemeza neza yuko n'iminsi ibiri n'umunsi umwe mbere mwashaka siba byarangiye hakenewe rero ishaka ku mpande zose ari nacyo gituma twaciye dusaba mbere ko hamwe hogira umuntu n'umwe yo kwitoza utunyoni uko ari kose abari muri leta abari muri opozisiyo wese uyo twe tuzomufata nk'umwasi w'u Burundi ntituzomufata ko ari umuntu akunda Abarundi tuzomufata ko ari umuntu atariko ararondera ko igihugu gitera imbere kuko turazi ibibazo bihari bijyanye n'ubukene sose yabivuze n'ibindi bibazo biraba abanyagihugu twebwe tubona neza yuko byari bikwiye gutora umuti mu maguru mashasha kandi ibintu byoroshye cyane twe turabyemeza twanabishyize mu rwandiko n'ibintu byoroshye cyane kandi bariko baradufasha ibiro by'umuhuza n'ababafasha bavuze neza ko twatanze inyishu ku bibazo bisanzwe bihari katuraze ko babizi.
Reka dufate ya Olivier Wirwe.
Ndabaza Mutama Gabriel Rufyiri, mbega biteguye gukora iki mu gihe tubona yuko hariho bamwe bariko baragenda biguru intege badashaka yuko ibyo biganiro byoba kandi bagaca bashaka kudenosa ibyo bategerezwa kuvuga ko bitabaye muri iyo nzira badashobora kubyemera kandi ibyo hariho umusifuzi w'urukino arujejwe ari babwirizwa kuvuga nti muganira kuri ibi hama nimuje mwitere turaraba uwigenza nabi. Mbega iyo bishitse umuntu akikura mu kibuga arbitre atariwe amukuyemo ahaba hategekanijwe ibyiringingo
ni ibintu bisanzwe kandi byoroshye cyane yavuze umusifuzi canke uwo yise mu gifaransa arbitre. Nibaza ko uyashatse kuvuga ni biro by'umuhuza n'ababafasha twanabishyize mu rwandiko twabahaye kandi bashire nabigarutse ko tuvuga yuko hamwe hogira umuntu n'umwe yokwiteza utunyoni iba leta iba opozisiyo kwabo bantu umuhuza agomba ibiro by'umuhuza nabo bafashe bagomba gufata ingingo zikenewe ku neza y'abarundi.
Izo ngingo ni nk'izihe bwana Rufyiri?
Arbitre abafite amategeko akorerako abafite icyo bita manda ijana n'ibyangombwa byose bikwiye kugira ngo urukino ariko arahagarika rugende neza. Ibyo rero nibaza yuko akarere, ubumwe bwa Afrika, Nations Unies barabifise. Twebwe rero ko bashimye ibyo twabashikirije bakatushimira ku mugaragaro twizeye neza yuko ku icyo kintu twakivuzemo bagomba kubikurikiza. Kandi ikindi nagomba nongere ko nikano vuga ko ari nk'icyizero mwarumvise yuko leta n'abandi nabo bari kumwe baguma bashikiriza yuko batazita babagandaye n'ibindi mugabo twebwe amakuru turonka ahana hariya nuko bavuga bati abariko barategura ibiganiro twebwe ntidushobora gusubira inyuma abantu bavuga yuko ibiganiro bitoba wege ntambo nimwe tubona itezwa kuba.
Bwana Faustin Ndikumana, umaze kwitabira ibiganiro bitandukanye aho ngaho mu mujyi wa Arusha kuri inshuro ariyo ya gatanu, hari gishya cyangwa se hari icyo mubona mu muhuza kigaragaza ko yiteguye gufata ibyemezo bidasanzwe ku ruhande uru cyangwa ruriya ruzasa nkaho rurimo kubangamira imigendere myiza y'ibyo biganiro?
Ubandiro ho nagiye n'ubuse burabarundi ndabanimanure kuko burya turi kumutima wo kwikunda urashobora kumva wa mahoro n'umutekano yafite kuva na kera hari abantu mu gihugu waza ngo turi kwivuza amahoro n'umutekano bakabirira ko awufite mugabo birakigo ko kwiyumvira ujya kubwira ko atawafite ujya ni mwene wanjye n'umurundi nkawe amahoro meza nagiye ubona ufite ukayasangira na mugenzawe na mwene wanyu ubu twaro mwene wanyu ahunze yiritse agize gute ubutse mwita ngo ni umwanzi w'igihugu nateriye mvugo yarakomeye ni umurundi nkawe arafite ingora nibyaza ati rero babahuze umwumvirizo canke uganire ibibazo wumva ko bashikiriza noneho uri nka leta ntibariko baramuvuga ati va ku butegetsi cyangwa irahe ati wumviriza ve tubiganiro ni iki ni ukumviriza uwundi ntabwo ni kafite iyazihi ko n'umurundi nkawe musangire igihugu yari amahoro rero meza nayo isirikiyo tutubona ko igihe twaba dutatanye byari biri kubasigirira ingaruka mu buzima bwacu bwa bisi yose abarundi rero barakwiye kuva ubuzima bakagira ubuntu bakumva amahoro n'umutekano tubisigura nayo ufise ukayasangira na mugenzi wawe ukibaza n'ibitaba mugenzi wawe yayabuze uri leta wowe uri nk'umubyeyi nuvuga ati abana batandatu barafite umutekano naho baba babiri ushaka kubyara abana cumi umunani wambwira ati papa turafite umutekano unaho wowe ufite umwe zagiriwe kuba ko batatekaniwe bitakutawumviriza.
Aba rero bari Bwana Gabriel Rufyiri uyobora ishyirahamwe Odicom rishinzwe kurwanya ruswa n'isesagura ry'umutungo wa leta y'u Burundi na Faustin Ndikumana uyobora ishyirahamwe Parsem riharanira rihamagarira abarundi guhindura ingendo mu kiganiro bagiranye na mugenzi wacu Edi Rwema ku biganiro bihuza abarundi byatangiye kubera Arusha mu gihugu cya Tanzania. Ibyo biganiro ariko Leta y'u Burundi n'ishyaka riri ku butegetsi ntiryabyitabiriye. Ayo makuru turakomeza kuyabakurikiranira, tuzajya tubabwira uko ibyo biganiro birimo kugenda. Inshuti rero twari kumwe, aha niho dusoreje ibiganiro twari twabateguriye. Ku buhanga bw'ibyuma hari Engineer Bill yarafatanije na Bonsa Tufa. Kuri mikuru rero Eugenie Mukankuzi. Mugire ibihe byiza, mwumve ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika, mu kanya n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro turimo kubategurira. Mwakoze guhitamo radio yanyu.